Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanya inshuti zacu mwabonye kingura mu Rwanda muratwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali na FM 93 n'ibice bitatu Karongi naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na 41. Mu Burundi nyine abakozi barenga ijana b'urwengero Imena barasaba imperekeza cyangwa gusubizwa mu kazi.
Le social yari abatelefonye baramubwira yuko ariho resosante plus atatu zo kumaturonka kumushahara. Turebye rero izo indemnité za mezi atatu aheze. Bari batwemereye resosante plus amagara akubwiye n'ubuno koreka telefone kuko muri besebera batwandikira message uko ukwezi guheze barungikako 36000.
Uyu numwe muri abo bakozi b'Imena wavuganye n'ijwi rya Amerika. Mu Burundi kandi gouvernement irangije ibarura ry'abanyamahanga baba mu gihugu naho president mushya wa Senegal avuga ko azihatira kurwanya ruswa. Aya makuru turayambura mu mwanya tubanze twumve ayo hirya n'iyo ku isi tugezweho na Diane Ninenahazwe. Ikaze muri kumwe na Thomas Kamirindi.
Igisata cha ONU kijejo agateka kazi na muntu gisaba ubwongereza guheba umugambi ho kurungika bamwe mu bimukira bari ku butaka bwabwo mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bikorwa byo kugenzura ubwongereza byabereye i Geneve mu Swisse ahari cicaro gikuru cha ko kanama ka ONU kajejo agateka kazi na muntu abagiza ko kanama bavuze ko bababajwe n'amasezerano ubwongereza bwagiranye n'u Rwanda bukemeza ko u Rwanda hari igihugu abimukira bashobora kubamwe batekaniwe gutyo kugako kanama ubwongereza bukaba bwarirengagije ko senare nkuru yabwo yatomoye kwa amasezerano y'ubwongereza n'u Rwanda anyuranye n'amategeko mpuzamakungu. Abagiza ku kanama basavye bashimitse leta y'ubwongereza gutesha agaciro integuro y'itegeko iganisha kuri ayo masezerano. Iyo integuro yaramuka yemeje naho nk'itegeko leta ikarisesa niko babandanya babisaba. Igenekerezo rya 15 kwezi kuza kwa kane ni inama nshinga mateka y'ubwongereza bitegekanije ko izo rimbura integuro y'itegeko ririmo ahanini ingingo zemeza ko u Rwanda ari igihugu gitekanye kubimukira. Umurwi utegura amatora muri Afrika y'Epfo wavanye Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu ku rutonde rw'abemerewe kuzokwiyamamariza amatora yo mu kwezi kwa gatanu. Masoto Moepia atwara uyo murwi yabwiye amenyesha makuru ko umugambwe wari wamutanze nk'umukandida wabimenyeshejwe. Moepia yirinze naho biri uko gutangaza icatumye Zuma atemererwa kuba umukandida. Jacob Zuma n'umugambwe wari wamutanze nka kandida wabo bafise kugera kwigenekereza rya kane zo ku kwezi kugira ngo bitwarire ino ngingo baje bamaze gutangaza ko bategekanya kuyitwarira. Zuma yokwitojeje ubundi ku ruhande rw'umugambwe umukonto wesinzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi. Gushigikira uwo mugambwe vyatangaje abatari bake kuko Zuma yahoze afatwa nka bimwe mu bicocoro vyo mu mugambwe ANC umaze imyaka irenga 30 ku butegetsi bwa Afrika y'Epfo. Amatohoza afatiye ku vyumviro bitandukanye vya bamwe n'abandi kana ko kuba Jacob Zuma ashigikiye umugambwe umukonto wesinzwe yatesheje amajwi ANC. Ababikurikiranirana hagufi bakemeza ko ku nshuro ya mbere mu mateka yawo umugambwe ANC ushobora kutazotwara ibanza byinshi mu nama nshinga mateka nk'uko vyahoze haraheze imyaka 30. Igenekerezo rya 29 ukwezi kwa gatanu niho abanyagihugu ba Afrika y'Epfo bazotora abashinga mateka bashasha. Abazotorwa bazoheza nabo bace batora president mushasha wa Afrika y'Epfo. Urutonde ntabanduka rw'abemerewe kuzohiganira kuyobora Afrika y'Epfo ruzotangazwa mu minsi 15 kugeno saha imigambwe irenga 20 iramaze gutanga abazoyiserukira muri ayo matora yimirije muri ico gihugu ca Afrika y'Epfo. Tukivuga rero ku vy'amatora, president wa Senegal Macky Sall nawe yakiriye uwo batavuga rumwe Bassirou Diomaye Faye mu ngoro yiwe iri i Dakar muri Senegal. Bassirou Claudio Maifay agenda buke buke yegereza kuramutswa ingoro ya president wa Senegal yakiriwemwo kuko intsinzi yiwe nka president mushasha w'ico gihugu ishora kwemezwa ijana ku ijana umwanya n'uyundi ukuba president Macky Sall yakiriye Bassirou Diomaye Faye mu ngoro yiwe vyafashwe nk'ikimenyetso cerekanywa ry'ubutegetsi rigiye kuba mu mutekano ntangere muri Senegal ibi ntimenyerewe mu karere Senegal iherereyemwo gasanzwe kabangamiwe n'amakuru d'etat y'urutavana ko mu bihugu bibanyi vya Senegal no mu icungararo yaho. Bassirou Diomaye Faye w'imyaka 44 yabonanye na Macky Sall ari kumwe na Ousmane Sonko afatwa nk'umuhetsi wiwe mu vya politike. Amatora ya Senegal yabaye Diomaye Faye na Ousmane Sonko bamaze imisi 10 bavuye mu gasho muravyibuka. Uko ari babiri bari bamaze imyaka igera kuri 3 barwanya ubutegetsi bwa president Macky Sall. Amashusho yashizwe ku rubuga rw'ibiro vya president wa Senegal yerekana Macky Sall ariko asozera ikiringo ciwe ashize amaboko ku bitugu vya Bassirou Diomaye Faye batahora bavuga rumwe kandi akawe nawe agiye kumusubirira. Bo mu kwari batatu Diomaye Faye, Macky Sall na Sonko bariko baramwenyura cyane. Ibiro vya president wa Senegal bikaba vyavuze ko umubonano wabo bagabo batatu bari bamaze igihe badacana uwaka ari umubonano warugamije kuvugana ku madosiye aremereye igihugu no gutegura ahanini urubanza rwo guherekanya ubutegetsi. Ibiro vya Senegal aha biti ni intango y'iherekanywa ry'ubutegetsi igiye kwandikwa mu mateka. Bassirou Diomaye Faye yagiye kuba umunyepolitike wa mbere atavuga rumwe n'ubutegetsi muri Senegal, atsinze amatora byoroshe hatarinze kuba itunganywa y'inshuro ya kabiri kubera ukutumvikana hagati y'impande zitavuga rumwe mu vya politike. Aho ni kuva Senegal yikukira mu 1960.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com, kuri YouTube na Facebook kuri VOA Radio Yacu. Muri Uganda kandi muratwumvira kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora y'Ikisoro. Amakuru y'ibiyaga bigari. Mu Burundi abakozi barenga 117 barasaba imperekeza cyangwa se gusubizwa mu kazi bakorera urwengero rw'ibinyobwa rwitwa Imena ruri mu murwa mukuru w'intara ya Kayanza. Imena yabahagaritse mu kazi ibabwira ko ifite ibibazo by'ubukungu. Ni inkuru mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo mu Burundi, murayigezweho na Thierry Vendayishimiye uri i Kigali mu Rwanda.
Igenekerezo rya mbere ukwezi kwa 11 yabo bakozi b'Imena so musubire uko ari 117 batemerewe kwinjira muri iryo hinguriro nk'uko byahora, ahubwo babwirwa ko baja kurindirira imuhira. Bavuga ko umukoresha yabamenyesheje ku ihinguriro ryagabanije abakozi gushika ibibazo by'ubutunzi bitoye inyishu. Abo bakozi bavuga ko bahavuye bitura umuhanuzi wa Buramatari w'intara ya Kayanza ajejwe imibano, uwo nawe akaba yabafashije kumvikana n'umukoresha ku bijyanye n'utu rusho duhabwa abarungitswe muri mwena ko karuhuko. Mu kiganiro bahaye abakunzi b'Ijwi rya Amerika bavuga ko ariko ayo masezerano atubahirijwe. Nyandura Zaro numwe muri abo bakozi b'Imena batari ku kivi muri kino gihe.
Le social yarabatelefonye baramubwira yuko ariho resosani prosatu zo kuma turonka kumushahara. Twebwe rero izo indemnité za mezi atatu aheze bari batwemereye 60 pulusa mugabo ndahubwiye n'ubu nokoreka telefone kuko muri besebera batwandikira message uko ukwezi guheze barungika ko 36000 rero bivanye na kumwe yabivuga amwe amwe bari bafise amadeni je nkaje ku kwezi bakata 50 urumva cinja muri mu 20 n'amahera arengako.
Inyuma ya mezi ane bahagaritswe mu kazi abo bakozi bavuga ko babayeho nabi, bababazwa n'ingene ubuyobozi bukuru bw'iryo hinguriro ry'ibinyobwa zebwa yatanguye kubasubiriza.
Harabaye ibintu byo kutwirukana mugabo muri make je novuga ko batwirukanye hadakurikizwa amategeko. Ku bwa mbere bwo babanje badushira muri chômage, nta préavis de chômage yigeze iba, nta nibiki nibiki, twebwe turagenda muri chômage. Hama chômage iheze twibaza ngo dusubiye mu kazi, ariko tugiye twasanze ahubwo byose barabipanze byose bahita baduha makete atubwira yuko
amasezerano twari dufitanye y'akazi yahagaze kumva ko wowe warakoze nk'imyaka ingahe mu ruganda ibiri tatirenga aba nabarenza 10 mugabo kuma attestation de service bacu bagabanya imyaka kacumbira yuko wontekerirwa iki cy'umushahara w'ukwezi kivyo bintu sinabishimye.
Ubuyobozi bukuru bwa Imenaso Musubire mu Kayanza ibwerekwa ibisabwa nabo bakozi barungitswe mu karuhuko k'imfata kibanza. Evariste Ngayemore asanzwe ari umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro abona ko atakindi ryorenza ku byo ryabaronkeje.
Mu bijyanye n'amategeko mu gutekerezwa canke mu kurangura ibitekanijwe iyo umuntu agiye muri chômage économique na risasima kuri koze ekonomike twarabikurikije twarabikoze twarabitanze abamye babaza ngo bega baratekere badutekereye twebwe ibiteganyo n'amategeko twarabikoze uruta kumva yuko bitamunyura yoteraje imbere
ibishikirizwa n'uwe muyobozi mukuru w'iryo hinguriro ry'ibinyobwa riri ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza ubiranyuranye n'ibiri mu itegeko rigenga akazi ku butaka bw'u Burundi ibishikirizwa na Celestin Savyimana arongo runanirwa amasendika y'abakozi mu Burundi kosibu
aravye imyaka abakoze biraharuye mu mategeko y'akazi muri code du travail biranditse neza inge nabimeze agaca baha izo bita rero indemnité de préavis ahubwo uyo muyobozi n'ukutamenya amategeko cyangwa abigira nkankana ariko utamenya amategeko rero nayamenye ngira yumve abo bantu rero bari muri indemnité de chômage nabasubize mu kazi kabo.
Ubutegetsi bw'intara ya Kayanza buza bwarafashe mu ntoki ayo matati ari hagati y'abo bakozi 117 n'ihinguriro Imena. Urongo iyo ntara yitwa umwere mu gutatura ayo matati abo bakozi bamwagiriza guhengama. Babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko yabasabye gusangira ubuhombe n'iryo shiramwe bararahira bararengwa. Naho biri uko buramatari w'intara ya Kayanza Colonel Remicishayo asabize mande zibiri kubandanya ibiganiro
mukoresha n'umukozi mwese mwumvikane hanyuma dushira imbere amategeko dushira imbere amategeko jewe nkurongo y'intara ikintu ca mbere jiraho habanza kumvikana iyo kumvikana binaniranye hacaje imbere amategeko nibizorinda ko bishika ku ndunyika abantu muri sentare muje kuburana muri sentare kuko binaniranye n'ubatwa bazi kujya muri sentare magabo buje abantu baje mu sentare ariko byananiranye
kugibaze cyo kubuyobozi bukuru bw'ihinguriro Imena buza bwaratanga we gusubiriza abakozi byarungitse mu karuhuko kifata kibanza buramatari w'intara ya Kayanza asaba ko byohagarara mu kwirindira ku kibazo cabo bakozi gitoregwa umuti
ijwi rya Amerika tukiri mu Burundi leta yarayishoje ibarura ry'abanyamahanga babayo ryari rimaze iminsi 3 mu gihugu cyose Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru irambuye
rusansimo rw'abanyamahanga bose baba mu Burundi rwatanguye ku munsi wa kabiri w'igendwi rufite intumbero yo kumenya abanyamahanga bose baba mu Burundi impunzi abimukira abatagira ivyangombwa n'abandi nkuko byaseguwe n'ubushikiranganje bw'intwaro ya gate mu gihugu bwatunganije iryo sekeza Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje yemeje ko bifuza ko atamunyamahanga yosigara atiyandikishije aho aba mu gisagara ca Bujumbura muri zone ya Kamenge Ngagara Nyakabiga Musaga na Kanyosha niho haba abanyamahanga benshi ikibonekeje muri iminsi 3 ni misunikano kubera abandika ari bake abanyamahanga nabo bakaba benshi bashaka kwiyandikisha nkuko umukenyaza bo mu Kamenge abisigura
aha jana azindutse dushitse ngatwe yanishije tusanze turi wa 75 no tuza gushikirwa ariko naco kandi ikindi tubona nga abantu ni benshi cyane kandi ko ari benshi abandika ni bake turafite ibindi bikorwa dukora tuve ngaha hakiri kare bamwe turafunze tugenda guteka naho baduhaye iminsi 3 ariko ntibishoboka
bamwe ndetse nk'uyu mugabo wo muri zone ya Nyakabiga barafise amakenga kuko bataseguriwe imvo n'imvano y'ubwo rusansuma
batubwiye ko ari resansuma y'abanyamahanga gusa nicyo gituma ndaza kwitabye ako kamo ndabwira bidutera kubera dufite amafomu tuba n'umuryango presence ingena turi mu mujyango namba muri 5 person tegeza kwitaba mwese 5 person bakababona bakacaba baregeza
umwe mu ndongozi z'abakongomani mu gisagara ca Bujumbura aratera kamo bene wabo n'uwoba ataronsa kanya muri iminsi 3 kunyarukira ku biro bya zone kuyandikisha
nk'userukira impunzi z'abakongomani ndasaba ko nabatinye ko boza kuko ni ku neza yacu ikindi naco ntawuzi neza icyo rugamije nico gituma amakenga tubura ariko urabona ko abenshi bitabye akamo ico bikoze umwanya wabaye muto batwongera ikiringo kuko murabona ko no ku munsi wa nyuma turi benshi ntawuzi ko twese bikunda ko twandikwa
ku munsi wa nyuma wo kwiyandikisha izo ndongozi z'abanyamahanga zisaba ko ho kongerezwa ikiringo kuko abanyamahanga ari benshi kandi abari bajejwe kwandika ari bake bifuza ko hotangwa umwanya ukwiye kugira ngo ntiyagire uzosigara kubera ukutamenya canke ugufatirwa ubushikiranganji bw'intora gatye mu gihugu bwasiguye ko kugira ngo bwongereze ikiringo buzobanza kuraba ko hari abataronsa akaryo ko kuyandikisha bovuga ko rusansuma nk'izo ari ku mvo z'umutekano w'igihugu naho atabitigira biramenyekana vy'abiyandikishije amakuru duhabwa na bamwe mu bajeje kwandika batubwiye ko abenshi ku bice 80% ari abakongomani hakiyongera ko abatanzania abava mu bihugu byo mu rengero bwa Afrika nka Mali na Senegal hame rero n'abava mu ubwo vy'abarabu bagwiriye cane cane muri quartier yitwa Asiatique hagati mu gisagara ca Bujumbura uwaduhaye amakuru yatubwiye ko abanyarwanda biyandikishije ari bake cane ndetse ko ahenshi atawibonekeje uwaduhaye amakuru yikeka ko ubwo rusansuma rushobora kuba rutumbereye abanyamahanga baba mu Burundi babangamiwe kurusha abandi abo nabo n'abanyarwanda ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu bwaheruka kugira rusansuma rw'abanyarwanda mu mpisho nk'uko byashikirijwe umushikiranganji w'intore hagati mu gihugu Martin Teretse ari mu Kayanza mu ntango z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka aho yatangaza ko imbibe z'u Burundi n'u Rwanda zugawe yemeje ko abo u Burundi butabashaka
ariho naho dukeneye n'abari barenga ku gatatu abirukanye nabo bise baba matari n'abasabye raporo y'abanyamahanga ba mu Burundi baratsijya ari bayimpaye twabikoreye ko byose kandi bigenda neza cyane mutekano n'umuzo bw'umuntu wa komiseri kuminari cyangwa provinsiyari cyangwa uwundi wese mutekano n'uwa twese turaba twese n'umuzo bw'umuntu wa koloneli ngaho konyo atwara akarenge reka ni twese
yamara ku rundi ruhande leta y'u Rwanda yahavuye ihumuriza abarundi baba mu Rwanda mwijwi gicege yacu umuvugizi wa leta Alain Mukurarinda u Rwanda rwasavye u Burundi gufata neza abanyarwanda babayo
kurinda umutekano w'abanyarwanda nubwo batabashaka babivuze ko batabashaka ubwo igikurikiraho ni iki nukubafasha kugeza igihe bagereye iwabo hano mu Rwanda ntawe uhungabanye ku rundi ruhande ubwo umunyarwanda uri hano abyumve niba mu gihugu runaka ko bati ntibagushaka nta mpamvu yo kuvuga ngo urageyo ariko ku barundi bari hano baryame basinzire bakora akazi kabo kuko nta murundo ugomba kugira ikibazo hano mu Rwanda kubera icyemezo guverinoma yabo yafashe
ibiharuro bitangwa n'ishami gitaba impunzi ku isi HCR hamwe n'igisata cabinjira n'abasohoka mu Burundi cerekana ko abanyamahanga baba muri icyo gihugu barenga gato 110,000 bagizwe ahanini n'impunzi z'abakongomani nka zose ziba mu makambi y'impunzi hamwe n'abandi banyamahanga bakeya baba mu bisagara nka Bujumbura rusansuma nk'iyo yaheruka mu mwaka w'ibihumbi 2016 Pierre Clavin inkuru ku bwijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu
tuve mu Burundi tujye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu batatu biciwe ejo bundi kwa kabiri mu mirwano hagati y'abasirikare b'ingabo z'igihugu FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa Zalendo inyangezi muri teritwari ya Walungu mu ntara ya Kivu y'Epfo ni inkuru ya Vedaste Ngabo uri Uvira
amakuru y'u Rwanda Amerika rikesha bamwe mu baturage batuye inyangezi ho mu majyepfo y'umujyi wa Bukavu yumvikanishije yuko izi mvururu zatangiye ku mugoroba kuri uyu wa gatatu ubwo umusore w'umuzarendo yamburaga umusirikare wa FARDC Simbunda mu isoko rya Munya nyuma uwo musore yagiye yirasisha amasasu yerekeza kuri Modima
barakoroganye bareta bamufata bamwaka imbunda yari umwe barangije imbunda barayitwara bamaze kuyitwara abasirikare baza baje kuriki imbunda yabo abazarendo barabitanga bararasa abasirikare nabo batangira kubarasa bahita birukanka baragenda muri ako kavuyo amasasu afata abantu abo tumaze kumenya bamaze gupfa na abantu batatu aho hahise hapfa abantu babiri mu isoko indani undi mwana bamujana ku bitaro ageze muri hôpital général w'umwana abari hasiga ubuzima
umuyobozi wa grupe makahongo kishuga inyangezi avugana n'ijwi rya Amerika ku manywa y'ukuri uyu wa kane yemeje yuko ari abantu batatu bapfuye abandi babiri bakomekera mu mushambirane bwa Wazalendo na FARDC mu isoko ejo saa kumi mu isoko rikuru habayeho kutumvikana kw'abasirikare na Wazalendo bituma bambura umusirikare wa FARDC imbunda ingaruka zabyo ni uko abantu batatu bapfuye barimo umwana w'imyaka 11 hari n'abagore babiri bakomeretse bari mu bitaro bya Kamina ushinzwe ubushinjacyaha mu gisirikare ku rwego rw'intara ari mu gukurikirana iki kibazo hagati aha ituze ryagarutse mu gihe dutegereje ko abayobozi b'intara baza ubushamirane buvutse hagati ya FARDC na Wazalendo bubaye mu gihe hari hashize iminsi itari mikeya hariho kutumvikana hagati y'impande zombi ku bijyanye n'ukwiriye gukora irondo muri Nyangezi ikindi kitumvikanwaho nuko ari abambara imyenda ya gisirikare itandukanye kuko bamwe bafite imisha iheruka gutangwa abandi nabo bakambara ishaje yaciwe Noe Chambala ni umuyobozi wa sosiyete sivile muri Nyangezi asaba leta gukemura iki kibazo kiri hagati ya FARDC na Wazalendo ku ruhande rw'abasirikare bacu nibafata inshingano zabo batuvanira abo basirikare aha kuko kuva bahagera niho batangiye kuba ibibazo abayobozi nibarebe uburyo bahugura Wazalendo kuko inshingano zabo si ukurwanira mu baturage igihugu gifite ibibazo byinshi ndizera ko mu ntara ya Kivu ya ruguru bakenewe ahari intambara turasaba abakoze ibyo ko bahanwa kubera izi mvururu zaraye zibaye hagati ya Wazalendo na FARDC byadindije imwe mu mirimo muri centre ya Nyangezi
umutekano wagarutse usibye ko nta activite nimwe ihayikorwa usibye umuhanda gusufunguye ariko ikintu kijanye n'amasoko ikintu kijanye n'amaduka nta kintu na kimwe kirakorwa rero kugeza aya masaha uko niko bihagaze
twagerageje kuvugisha FARDC ndetse na Wazalendo ntibyadukundira ese niki abasesenguzi bavuga kuri ubu bushamirane bw'icyarabu hagati ya FARDC na Wazalendo Prosper Baseka n'umushakashatsi akaba n'inzobere ku bibazo by'amakimbirane muri aka karere
kutumvikana hagati y'igisirikare cya Congo n'abazalendo ari bo bahoze ari ba mayimayi ntekereza ko bishingiye ku bintu bibiri icya mbere ni uko bahujwe mu buryo butateguwe icya kabiri n'imibereho yabo bamwe batunzwe na leta abandi batunzwe n'uko bagenda bafata iby'abaturage kandi ngira ngo abantu ntibakubahuza uyu munsi nta kadre ihari nta organization ihari ibi ngibi bizakomeza bibeho
amakuru twahawe n'inzego z'ubuyobozi mu ntara ya Kivu y'epfo nuko intumwa za FARDC zivuye mu mujyi wa Bukavu zaje kureba uburyo zarangiza iki kibazo cyaraye kivutse inyangezi hagati ya Wazalendo n'ingabo z'igihugu Vedas Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Radio ijwi rya Amerika noneho tujye muri Senegal umukuru w'igihugu maze gutorwa Bassirou Faye yatangaje ko mu migambi ye azashyira imbere kurwanya ruswa no kubaka inzego z'igihugu Fidel Niyongabo aratubwira ibindi
Perezida Bassirou Diomaye Faye yatangaje kandi ko agiye kunywanisha abanyasenegal mu gihe yiteguriye gushikira icyesa amabanga y'umukuru w'igihugu nsinzi yiwe mu matora mu ndwi iheze yaje inyuma y'uruhagarara rwa politiki rwatewe n'ingingo yari yafashwe na perezida agiye gusubirira Macky Sall yo kwigizayo amatora mu ijambo rya mbere yashikirije icyese Bassirou Diomaye Faye aherutse gutorwa yarashimiye abamushigikiye yabemereye ko azotorera inyishu bimwe mu bibazo avuga ko bihanze igihugu Perezida Bassirou Diomaye Faye yagize ati
Nzayobora igihugu n'ubwitonzi kandi mu mucyo nzakora ngamije kurandura ruswa n'imizi yayo mu nzego zose kandi nzakora nshishikajwe no kongera kubaka inzego z'igihugu
Perezida Faye yavuze ko igihe cyo kugarukana umutekano mu gihugu kigeze ni nyuma yuko president agiye gusubirira Macky Sall agerageje kwigizayo amatora gushika mu kwezi kw'12. Amatora yarategekanijwe mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka zatumye igihugu kija mu ruhagarara rwa politiki. President Bassirou Diomaye Faye yavuze ko igihugu gikeneye gusubira kunywanisha abanyagihugu no gusubira gushiraho uburyo bwo kubana kw'abanyagihugu. Yatangaje ko uruhagarara rwaranze igihe cy'imbere y'amatora rwahitanye ubuzima bwa bamwe mu banyagihugu mu gihe abandi batawe mu mvuto. Yatangaje ko bize ko bazobirengera mu kunywanisha abanyasenegal. Gana Fati, umwe mu bamushigikiye, yari yavuze ko bari bafise icyizere ko bari gutsinda n'ibirenga ibice 70% by'amajwi mu nshuro ya mbere y'amatora. Yamara yavuze ko bisa n'uko bafise ibice 57%. Yavuze ko bize ko ico gitigiri kizorenga ngaho. Yamara ivyavuye mu matora yo ku munsi w'Imana muri Senegal byatangajwe icese cyo kuwa gatatu vyerekanye ko Bissarou Diomaye Faye ariwe yatsinze amatora mu nshuro ya mbere afise amajwi 58.28%. Vyerekanye ko Faye ari imbere biboneka y'uwo bahiganywe aserukira urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi Amadouba yaronse amajwi 35.79%. Sahil Kebe nuwundi ashigikiye Diomaye Faye yavuze ko baciye mu bihe vyahaswe gushira Senegal mu kajagari. Yamara yavuze ati Imana ishimwe ibintu vyasubiye mu buryo muri iki gihe. Yavuze ko amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu muco. Diomaye Faye yatowe n'amajwi menshi. Yatangaje ko ico bategerezwa gukora muri iki gihe ari ukunywanisha abanyasenegal nk'uko Diomaye Faye yabitangaje mu ijambo ryiwe, kandi ko azohindura ubutunzi bw'igihugu. Ariko icicaro c'urunani rw'imigambwe iri ku butegetsi Amadouba yaserukiye ugo runani mu matora y'umukuru w'igihugu yatsinzwe na Bassirou Diomaye Faye yarabwiye abamenyeshamakuru ibyo yavuganye na perezida aherutse gutorwa. Amadouba yagize ati
ndamwifurije intsinzi kandi musabira umugisha ku Mana ngo azasohoze ubutumwa bwe n'intego zitandukanye ku bw'igihugu cyacu cyiza no ku bw'imibereho myiza y'abaturage bacu.
Mu gihe abashigikiye Amadouba bariko bagerageza gutegera gutsindwa kwiwe mu nshuro ya mbere y'amatora, icuka kibi kibonekeje mu mezi make yarangiye gisa n'ikiriko kiragabanuka. Kiriko gisubirirwa n'icyizere ko ishusho ryiza rya Senegal cy'igihugu cy'akarorero ku bijyanye na demokarasi mu karere rizosubira kwigaragaza.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika inejejwe no kubamenyesha ko yaraye itangije umurongo wa FM wa kabiri mu Rwanda. Umunara wayo uri I Karongi mu ntara y'Uburengerazuba. Mu itangazo yarashyize hanze, umuyobozi w'Ijwi rya Amerika ku bw'ubusigire John Lipman asobanura ko bizaha Ijwi rya Amerika uburyo bwo kugeza ku bayumva amakuru atabogamye kandi ingeri zitandukanye kuri FM 93 n'ibice bitatu mu ndimi eshanu: Ikinyarwanda, Ikirundi, Igiswahili, Igifaransa n'Icyongereza. Uyu muyoboro uje wunganira usanzwe I Kigali FM 104 n'ibice bitatu kuva mu 2004. FM 93 n'ibice bitatu Karongi izatuma Radio Ijwi rya Amerika noneho yumvikana neza mu burengerazuba bw'u Rwanda, mu bice bimwe byo mu Burundi no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nshuti muduteze amatwi, aha kandi niho aya makuru ahumurije. Bashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Mbibutse ikiganiro Iwanyu mu ntara guhera saa 7 n'ikiganiro Muri Isanga guhera saa 10. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.